Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Niyoneza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Leta y'u Burundi isaba igihugu cy'u Faransa kudasubira gufasha ibinyamakuru birwanya ubutegetsi vyaba ibiri mu gihugu canke hanze y'u Burundi. Umushikiranganji ajejwe isata co kumenyesha amakuru mu Burundi yabitangaje ejo ku munsi wa gatanu igihe yariko aratanguza umugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Faransa wo kunagura ico gisata co kumenyesha amakuru. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Clavera niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Igihugu c'Ubufaransa cifuza ko igisata c'amaradiyo n'ibinyamakuru gisubira kunaguka kikizegwa n'abanyagihugu nk'uko userukira ico gihugu mu Burundi yabishikirije. Ambassadeur Jeremy Blanc yatangaje ko igihugu ciwe cahaye Burundi uburyo bungana n'imiliyaridi zibiri z'amarundi kugira ngo igisata co kumenyesha amakuru gitezwe imbere mu mugambi witwa Paprom, projet d'appui à la professionnalisation des médias mu Gifaransa. Aha umushikiranganji ajuru kumenyesha amakuru Reukadinda Chayisaba yashimye iyo mfashanyo, yibukije ko hari binyamakuru n'amaradiyo bimwe bimwe byataye umurongo.
Les crises politiques ont connu notre pays il y a quelques années ont eu un impact sur les relations.
Katimyane zahitiye mu gihugu zaratumye icuka kiba kibi hagati ya leta n'abamenyesha amakuru. Bamwe mu bamenyesha makuru bari bagiye akarangamutima kabo bigira mu vya politike, baba abavugizi babashaka gusambura igihugu cane cane batavuga rumwe na leta. Nawe reka kuvuga ko yaba leta canke abanyagihugu bari basigaje baraba ribi ayo maradiyo n'abayakoramwo. Twifuza ko ako kabi katosubira kugaruka kandi ko atawosubira kubafata mu mugongo canke kubaha uburyo. Ubu turashima ko icuka hagati ya leta n'ibimenyesha makuru casubiye kubaciza. Uyu mugambi uzodufashe bibandanye muri iyo nzira nziza. Bamwe muri abo bamenyesha makuru umushikiranganji yavuze n'abahunze igihugu ubu barenga ijana, aba ndetse barashinze amaradiyo avugira canke yandikira inkuru hanze. Ayo aratungwa gatoke n'ubutegetsi kwa ijambo abatavuga rumwe na leta. Umushikiranganji yifuza ko igihugu c'u Bufaransa n'ibindi bitofata mu mugongo ayo maradiyo, ahubwo kw'ivyo bihugu vya Buraya vyofasha ubushikiranganji arongoye kunagura ubushobozi bw'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu gihugu. Yizera ko ico gikorwa Ubufaransa bwatanguje mu Burundi kizogirira kamaro kanini amaradiyo n'ibinyamakuru.
Aujourd'hui le visage médiatique burundais ne cesse de s'élargir.
Ati muri iki gihe isura y'amaradiyo n'ibinyamakuru iguma ihinduka isa neza uko iminsi yera, kuko haguma havuka n'amaradiyo yegereye abanyagihugu akorera ku buhinga bw'ingurukana bumenyi n'ibindi. Ayo maradiyo nta buryo afise bigatuma akoresha abimenyereza badahembwa ngo batange amakuru afise akanovera. Twizeye ko umugambi uzofasha cyane mu kubakaririza ubwenge no kubongerera ubumenyi. Turasaba nuko utangwa n'ibikoresho bigezweho mu kunganira ikigega leta yashizeho kidahagije cyo gufasha amaradiyo n'ibimenyesha makuru. Uwuserukira Ubufaransa mu Burundi Jeremy Blanc nawe yavuze ko igihugu ciwe kidashobora gushigikira amaradiyo n'ibinyamakuru bisambura canke bicanishamwo, arico gituma bifuza kwigisha no gukaririza ubwenge abamenyesha makuru kuva no muri za kaminuza ziramura abakora uwo mwuga.
Il y aura trois grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer.
Ati tuzoshigikira ibisata bitatu harimo gufasha amakaminuza aramura abamenyesha makuru mu nyigisho n'ubushakashatsi. Tuzokaririza ubwenge abamenyesha makuru tubabe hafi kugira ngo umugera wo gucanishamwo no gusambura uranduranwe n'imizi. Ikindi uyu mugambi uzoshira imbere n'ukunagura imigenderano hagati ya leta n'abamenyesha makuru, nibasubire kurabana nk'abansi ahubwo babe abafatanya ibikorwa. Aha rero tuzoba turi kumwe n'abavugizi b'inzego za leta zitandukanye
avec les porte-parole des différentes institutions publiques.
Igihugu c'Ubufaransa cibukije ko kuva kera camye gishigikira utwigoro two guteza imbere abamenyesha makuru n'umwuga wabo. userukira ico gihugu yavuze nk'itunganywa ry'urunani rw'amaradiyo Synergie des Medias mu bihe by'amatora yo mu mwaka w'2005 ayo mu mwaka w'2010 n'inyuma yaho gato Pierre Clavier ni inkuru Kigali
ya Amerika kivuga ku Burundi ubuyobozi bw'umugambi w'igihujejwe kugwanya ingwara ngendanwa ariko zitandukira butangaza ko ingwara kanser iriko irafata intera ikomeye cyane ibitigiri bitangwa nubwo ubuyobozi bigaragaza ko abantu bashika 17 ari bo batorwamo iyo ngwara kira mwaka inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Atuyimana
kuri uno wa gatanu niho hahimbazwa mu Burundi umunsi wahariye kugwanya iyo ngwara usanzwe uhimbazwa buri mwaka ku isi yose igenekezo ya kano kwezi kwa kabiri kabaye akaryo ko gusigurira Abarundi no kubahimiriza kubijanye n'iyo ngwara iyongera buri mwaka muganga Jean Dodu Havyarimana arongoye uwo mugambi w'igihugu aratubwira ko iyo ngwara yifashe mu Burundi n'ikiriko kirakogwa
kansere mu Burundi ni bimwe dukarasa muri bimwe bita ngo ingwara zibangamiye by'ukuri abene gihugu uravye abantu barenga 700 batubwiye yuko bama batogwa buri mwaka yuko bagwaye makansere muri abo mwabonye makansere akunda kuza cyane bivanye n'igitsina cy'umuntu ku badame mwabonye ko makansere yibere cyangwa makansere y'ugwinjiro bw'igitereko ari yagwiriye cyane ku bagabo mwabonye makansere ajanye na prostate cyangwa makansere yo mu mahaha ko agwiriye cyane ibiharuro byo bavuga ngo ni bito cyane ni binini ariko gusa biraboneka yuko bitera biduga uravye n'imyaka yari nyuma kumbure ko bivanye nuko tutari bwagira ibiharuro gutumenye ibyo biharura n'icyo gituma tubona umwe ngabiduteye ubwoba
umufaso narongo ishira hamwe ry'abagendana iyo ngwara amenyesha ko bahura n'ibibazo byinshi na cyane cyane ko hari abamenye iyo ngwara ya kansere bamaze gusinzikara kubera abaganga bamenyere iyo ngwara bari kurushi
gushikiza isaha tuvuze ku byo tumaze kubona n'abaganga bake bihutira kurondera ingwara ya kansere y'umuntu abituye rero bace batangura kurondeza mu ngwara bamenyereye kugira bashobore kumuvura mugabo umugwayi kenshi arivuza imiti bamuhaye akagerageza kugira arabe kuyokira bikanka ugasanga rero byafashe umwaka imyaka ibiri ndetse narenga ukajusanga rero agiye kubona cyangwa bagiye kwikeka ko ari kanseri iza yaramaze kugera kure
muganga Mikaza Shani ajejwe ikigo kimwe rudende gipima iyo ngwara mu Burundi Bujapat abona ko abipimisha bagoma biyongera bikazofasha mu kumenya uko amagara y'abantu yifashe kugira bashobore kuvugwa arahimiriza abantu kubandanya bipimisha ngo kuko iyo ngwara yibonetse hakiri kare ivugwa igakira
tubona yuko abantu batanguye kumenya yuko izo ngwara zihari bakaba batanguye no gutangura kuzipimisha ni intambuko nziza kuko turavye kuvaho dutanguye gukora batanguye gukora mu mwaka w'2019 ico gihe abagwayi twashoboye kuronka baza kwipimisha iyo ngwara bageze ku kigica 260 aho nabakoresheje ama exam histologique turabona yuko no guhera ino mwaka w'2022 mu kwezi kumwe n'igice bamaze kuronka barenga abajana 200 barenga ico twabwira kindi nuko muri abo twapimye harimo abagera ku bice 15% bafise indwara ya kanser
muganga Havyarimana amenyesha ko naho bagifise ibibazo bimwe bimwe bijanye n'ubuhinga ko ibiriko birakogwa ari byinshi kugira abagwayi bitabweho
turacyafise ubukene bw'ibijanye n'abavuzi babinonose muri ibyo bijanye no kugwanya indwara ya kansere haba mu gukinga cyanke mu gusuzuma cyanke mu kuvura ariko twobamenyesha yuko hariho byinshi biriko birakogwa haba mu rwego rw'ubushinganye no rwego rw'igihugu mbere no kubadufasha kugira ngo turandurane n'imizi cyanke dufashe abagwayi bihebure bafise iyo ndwara ya kansere cyanke abazoyigwara aha rero no vuga nk'umugambi aho turiko turiyumvira gushiraho ikigo cy'igihugu kijejwe kuvura indwara ya kansere Centre National de Reference en Cancerologie
igihe hahimbazwa uwo munsi igenekezo rya kane ukwezi kwa kabiri muganga Machidiso Moweti arongo ya karere ka Afrika mishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS yamenyesheje ko muri Afrika abanduriye ngwara ku mwaka bangana umuriyoni n'ibihumbi 100 abapfa ku mwaka bahitanywe n'iyo ngwara nabo bakaba bashika 700,000 mu gihe iyo ngwara ihitana abantu 1,800,200 ku isi yose ku mwaka nk'uko bishikirizwa na OMS Desire Atuyimana Kigali Ijwi rya Amerika
Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho ni ba mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Yumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Komeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni komeye ngo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio ya VOA. Ndiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, itsinda ry'igihugu rishinzwe uburenganzira bwa muntu CNDH riravuga ko abantu 42 bishwe ku butaka bw'u Burundi mu mwaka ushize wa 2021.
Avuga ko hari agace kakazira muntu kahungabanye igihe haba harimo uruhara rw'umuntu aserukira leta ku nzego izo ari zo zose aba yakoze icyaha, cyanke igihe uwo muntu ari muri izo nzego aba atafashije umwenegihugu
Sixth Vini ni Murava uyobora CNDH. Abahinzi b'umuceri mu gishanga cya Nyabarongo i Kigali baravuga ko bahombejwe n'imyuzure yarengereye imyaka bahinze.
Umuti ni uko byasaba ko haboneka uburyo bwo kugomera Nyabarongo aho irengera, noneho umuntu agashyiraho urukuta, ariko izo ntabwo zaba imbaraga z'umuhinzi ngo bishobore hatagiyemo akaboko ka Leta.
Cyprien Wizemwabo, umuyobozi wa koperative Intsinzi Kigali. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshilombo Tshisekedi arasaba abasirikare kutivanga muri politiki. Ayo makuru ni mu kanya mugombe ku maradio yanyu. Mu Burundi, abantu 42 nibo bishwe ku butaka bw'icyo gihugu mu mwaka ushize wa 2021. Biri mu cyegeranyo itsinda ry'igihugu rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryagejeje ku nama nshinga amategeko kuri uyu wa kane. Ni cyegeranyo ariko kitemerwa n'umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gelage Ndabirave, uvuga ko icyo cyegeranyo gihengamye inkuru ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Desire Hatungimana.
Umukuru w'umugwi ujejwe gateka kazina muntu mu Burundi ataranasoma icegeranyo civyaranguwe n'uwo mugwi mu mwaka w'2021. Umukuru w'inama nshinga amateka yamusamiye mu kirere. Gerard Daniel Ndabirabe yagaragaje ko atakiriye neza icyo cegeranyo ngo kuko gihengamiye gusa ku makosa yakozwe n'inzego za leta.
Bona uravuga bitureze yakoze nabishimba uravuga itageze neza rimwe ariyo mpamvu uvuga kubera iki Burundi uruhande rutaboneka. None leta ivugana yonyine, nimba leta kivugana yonyine, none abandi bashobora kuvuga amfase ya leta uburyo mwebwe kuri CNDH muba umuntu w'igihugu ukurikirana ijene n'agateka kazina ucamukorera kuki?
Umukuru w'umugwi ujejwe gateka kazina muntu ntacakure mu kwishyura umukuru w'inama nshinga amateka Sixth Vini ni Muraba mu mutekano ntangere, avuga ko ibikorwa by'umugwi arongoye vyisunga amategeko
nuko cyanditse mu ibwirizwa nimero 1:4 ryo kuwa gatanu 2011 bidusaba ko buri mwaka dutanga raporo ijyanye n'ibikorwa twakoze ikajana n'ingene agatega kazina muntu kifashe cyane cyane tukaraba ingene leta ikurikiza ibyo kubahiriza agatega kazina muntu kuko burya tuvuga ko hari agatega kazina muntu kahungabanye igihe haba harimo uruhara rw'umuntu aserukira leta ku nzego izo arizo zose aba yakoze icyaha cyanke igihe uwo muntu ari muri izo nzego aba atafashije umwenegihugu kugira ngo yoroherwe mu gateka kiwe
ariko ashikiriza ibyaranguwe n'umugwi CNDH ni muraba ashikiriza ko abantu 42 ari buwo mugwi wamenye ko bagandaguwe muri abo 35 nabanyurujwe baburirwa irengero bafashe ijambo abashinga amateka na cyane cyane abatowe mu bugambwe CNDD FDD n'umukuru w'inama ashinga amateka nawe nyene yatowe muri uwo mugambwe babandanije kugaragaza ko hari bibuze muri icyo cegeranyo
nimba tuvuye tuti hari abantu babaye visite iyo muvuze ngo visite sur terrain mubisaba kwati none hari niyo mwagi bonye nimutubwire muri methodology kwari championnage par exemple mwakoze kugira ngo dushye twumva ko kanyuma mutubwire muri championnage ati twagiye aha kugira ngo nonerezo tatuvanyeyo zishobore kuba significatif mugabo mutabitubwiye iyo cyatubaza tuti none ababonye ne niwe washobora gutuma twemera raporo.
Umukuru w'inama ashinga amateka y'u Burundi yasozereye asaba umugwi CNDH kuza gusubira mu cyo cegeranyo kugira cemerwe ariko Sixte Vinyi ni muraba naho nawe nyene yarangije ashima intererano z'abashinga amateka n'abagize ibiro by'ugo rwego ashikiriza ko hari bimwe mu byo begeranije mu matohoza yakozwe bidashigwa habona.
Urakoze Desire Hatungimana. Impunzi z'Abarundi zigera kuri 250 zabaga mu nkambi ya Murongwe muri teritwari ya Fizi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasubijwe mu Burundi kuri uyu wa kane. Izi mpunzi zikavuga ko zahisemo gutaha kubera umutekano muke. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Aba Barundi bahungutse ku manywa kuri uyu wa kane babifashijwemo n'ishami by'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya ASER bavuga yuko impamvu z'umutekano mu kurangwa muri teritwari ya Fizi uterwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho ariyo yatumye zihunguka. Bimenyimana Yanike na Nduwimana Eric bavuye mu nkambi ya Murungwe bagiye mu ntara ya Cibitoki.
Rero impamvu itumye mpunguka ariya ntabwo twari dufite umutekano kuri twagenda ahantu mu murima hakaza abantu bakadutangura kudukubitira inkoni bakatwambura ibyo twari dufise nk'amatelefone amamemwari nyamara nk'ahene twari dufise mu murima nako nyine bakatwa twaka bakatubaga tubona abandi bagafatwa ku ngugu niyo mpamvu duhisemo kugira ngo dutahe iwacu.
Impamvu itumye duhunguka umutekano ni muke kubera ubungubu wiba turi abamazuru bakavuga ngo turi abanyarwanda bigatuma rero umuntu acagira ubwoba kuko umutekano w'umuntu maze kumwita ubwoko nta mutekano aba agifise.
Izi mpunzi zahungutse kuri uyu wa kane zishimangira ko atari mu nkambi honyine zigirira umutekano muke ko ahubwo no mu ibarabara rya Fizi Uvira nyishamba zo mu mayimayi zahagaritse imodokari zarimo izi mpunzi zigeze mu gwe banasanza zitangira gusaka izo modokari nimba zidatwaye abanyamurenge cyangwa abagwanyi
tega twahuye n'ibibazo tugeze irweba aba mayimayi binye n'inyeshyamba nyine simba henyegeza ko hari kuzuba bava mu ishyamba badasanga mu modoka buri modoka bayikuraga binjiraga nk'aba mayimayi batanu umwe asohoka undi yinjira baturabanga ngo bareko ari umuntu ahetse isiraha ubundi bamukuru bamuririra imbere zacu asanga nta n'umwe izo modoka zose barazikontore baragenda ejo imizigo yose barayipakure bashyira hasi wazi ko dupakiye mw'abantu bahiga mw'abantu basanga nta muntu n'umurimo.
Usibye umutekano mu kizi mpunzi zivuga yuko zahunze zigaragaza kandi ko n'imibereho yabo yo mu nkambi iri mu byatumye zihunguka kuko bitangazwa na Ntakirutimana Therese umwe mu mpunzi zahungutse kuri uyu wa kane.
Aho twari turi twari mu buzima bubi cyane bugoye ubuzima bugoye nka jewe na ritayi zibiri sinari nishoboye nari umupebezi bamutuntu tudafashe tutagira shyo nashobokera inzara ikanyuca ntakigira amagara yo kuza gukingero nagenda gukingero ndatutahanye bikanka ko ndatujya nkaguma ndi mu buzima bubi nkashangiama hasi none ndashimye cyane ndishimye ko bansubije mu gihugu cy'amavukiro nze nemere mfire mu gihugu cy'amavukiro aho navukiye
sindi nka Leonard n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko yavuye mu nkambi ya Murungwe agiye mu ntara ya Makamba asaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo kuko nta bushobozi bafite
ayo mpahunze ata ari umutangaye none kwa hungutse rose kirahe kwifuza rero ko umuntu yotsa ronka parasera karonka sikira abavisa parasera nabo bakubakirwa tuvuge kugutagira naho ari mikamuhana aho kuri reka bense nti bagira naho kandi none rero nta mapfunga ifise yo kuri ivyo kabidufasamwo ibiribwa ikimiti kuvugwa gutyo n'ibindi n'ibindi
Salum Freddy n'umuyobozi ushinzwe guhungukana impunzi muri Uvira yabwiye ijwi rya Amerika yuko bahunguye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murungwe 244 kandi ko zihitira mu nkambi ya Kagwema yo mu ntara ya Bubanza mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022 haseri yahunguye impunzi zo mu nkambi ya Rusenda 269 umwaka ushize 2021 igihugu cy'u Burundi cyakiriye impunzi z'abarundi zavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 8,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarirwa impunzi z'abarundi zirenga 40,000 Uveda Sengabo kubwaradijwi rya Amerika uvira mu ntara kivuye
mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda abakuru b'ibihugu n'abaza gouvernement abanyafurika 427 bo mu bihugu by'Uburayi bateraniye i Bruxelles mu Bubiligi mu nama ya gatandatu ihuza ibihugu by'umuryango w'Uburayi n'ibigize umuryango w'ubumwe bw'Afrika president Macky Sall wa Senegal akaba ari nawe uyobora umuryango w'ubumwe bw'Afrika yavuze ko abanyafurika 660,000 badafite amashanyarazi umuyaga nkuba avuga ko byihutirwa kugira ngo umugabane wa Afurika ushobore kwiteza imbere hakoreshejwe inganda iyo nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu by'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda Paul Kagame turayigarukaho mu makuru yacu ataha
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA turabaranditse
ikiganiro cyo ku cyumweru bungabunga ubuzima kizibanda ku iterambere ry'ubuvuzi muri rusange bwa mbere umugabo yatewemo umutima w'ingurube no mu gihe cya COVID-19 aho abarwayi basigaye bavugana na muganga hakoreshejwe ikoranabuhanga bungabunga ubuzima ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kuri Flash TV
Washington ijwi ry'Amerika
ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereje amakuru ku gishanga cya Nyabarongo mu karere ka Nyarugenge y'i Kigali abahinzi b'umuceri baravuga ko umuceri bateye warengewe n'imyuzure kubera umugezi wa Nyabarongo n'andi mazi aturuka ku mbazo y'abaturage Kigali Eric bagira ubusa
Kugera ku gishanga cya Nyabarongo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge cyari gihinzemo umuceri biragoye kumenya niba koko aho hantu hari hahinzemo icyo gihingwa hahindutse nk'ibyuzi by'amafi kubera amazi akomoka kubiza byibasiye ako gace bwana Tanazi Munyankera n'umuhinzi mworozi wo mu murenge wa Kigali nawe yari yarahinze umuceri muri icyo gishanga aba muri cooperative Insinzi Kigali uyu muhinzi yarangije gutakaza icyizere hafatiye kugibiza bimaze byibasiye umuceri wabo
kwakuyeho nawe urebye urabona ni nk'inyanja hariya ubundi umuceri ushobora kwihangana icyumweru warengewe ariko urabona ubirenze ibyumweru twakuyeho uri buriya burundu n'ugutegereza ngo tuzongere gusubiramo mu kwezi kwa gatano dushaka kugira ngo turebe ko twageza mu kwezi kwa 9 twarangije guhinga twarwana no kugira ngo duhagarike aya mazi aza ariko urabona ko byabaye indengakamere byaturenze imbaraga zashize
Ibihombo byo ni byinshi kuri aba bahinzi b'umuceri ku gishanga cya Nyabarongo. Bwana Munyankera wenyine avuga ko yari yarashoyemo amafaranga asaga miliyoni enye z'amanyarwanda muri iki gihembwe cy'ihinga. Ibyo Bwana Munyankera avuga ni nabyo koperative Insinzi Kigali yemereye Ijwi rya Amerika. Tuvugana na Bwana Cyprien Uwize Mwabo yatubwiye ko ku rwego rwa koperative bari barashoye amafaranga asaga miliyoni 20 z'amanyarwanda, kuri ubu agashimangira ko umuhinzi azataha uko yaje bitewe n'ibibiza.
Ntabwo tuvuga ngo umuceri ngo tuzongera ngo dusibe ngo tujye kubagara. Urumva byararangiye, Nyabarongo yaraje irarengera ishyiramo amasuri. Icyo gishanga twari tutari twagera kuri kategori yo kugifatira ubwishingizi, bitewe n'uko turahinga buri gihe tugahombuka. Uko werekana ibyo ukora kugira ngo ubone ubwishingizi, urumva hagati aho ngaho rero tuzatamara amasa.
Ukurikije uko abahinzi bo muri iki gishanga cya Nyabarongo mu murenge wa Kigali babisobanura, byumvikana ko atari ubwa mbere umuhinzi ahinga kihinga. Perezida wa koperative Insinzi Kigali akavuga ko ku ruhande rwabo ntago batagize ngo bahangane n'ibi biza, agasanga hageze ko leta yabatera ingabo mu bitugu, na cyane ko batari bakabonye ubushobozi bwo kugana ibigo bya kabishingiye.
Umuti ni uko byasaba ko haboneka uburyo bwo kugomera Nyabarongo aho irengera. Noneho umuntu agashyiraho urukuta, ariko izo ntabwo zaba imbaraga z'umuhinzi ngo abishobore hatagiyemo akaboko ka leta. Noneho umuntu akongera ubujya hejuru bw'urugomero rwa Nyabarongo. Hari n'amazi aturuka iruguru mu musozi mu mudugudu wa Karama, ubwo bikaba byasaba ko ayo mazi aturuka ruguru habaho za kanari zo kuyafata.
Mu kiganiro kigufi Ijwi rya Amerika yagiranye na Bwana Merari Mpabwa n'amaguru, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo, yemeje iby'iki kibazo. Bwana Mpabwa n'amaguru nta gihe atanga kizwi cyo kuba iki kibazo cyavuye mu nzira, gusa akavuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bari kukivugutira umuti.
Mu by'ukuri icyo kibazo cyagiye kibaho mu gihe cyatambutse, ariko ubushobozi babugishakwa ndetse n'abafatanyabikorwa, aho umujyi wa Kigali nyine ugomba kwegera amadivani kugira ngo harusheho gukorwa za dike ziyobora amazi kugira ngo amazi adakomeza konona imyaka y'abaturage. Umujyi wa Kigali rero ukaba ukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo mu gihe kiri imbere ibyo biza bidakomeza kwangiza imyaka y'abaturage.
Ubwo muzabikora ryari?
Mu by'ukuri ibyo kubikora ni uburyo bwo guhozaho, kuko muri iki gihe turi guhura n'ibiza bikomeye biterwa n'amazi y'imvura, kuko uretse n'imyuzure iba mu bishanga, dufite ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali naho haba hari imyuzure, ndetse rimwe na rimwe bikaba binagira n'ingaruka no ku bikorwa remezo biri gukoreshwa mu mujyi wa Kigali. So ingamba zo guhangana n'ibyo bibazo ziri mu buryo burambye.
Nubwo bimeze bityo ibiza bikomeza kubakoma mu nkokora, abahinzi b'umuceri baracyashikamye.
Umuhinzi ni nk'umubyeyi, ntabwo wapfusha ngo ureke kubyara. Tuzongera tujye mu ibyo bihombo kubera ko umwuga wacu ni ubuhinzi, gusa tugize umugisha tukabona nk'umuterankunga cyangwa tukabona nk'abandi bantu nka leta igashyiramo imbaraga ikatwunganira, yadufasha kugira ngo dusohoke mu ibi bihombo duhura nabyo buri munsi mu rwego rwa tekinike, mu rwego rw'ubufasha bwashoboka kubera ko leta ari umubyeyi, kugira ngo n'ubundi turebe ko tutagumiza guhama muri uru rungabangabo. Turagumiza dukambakambe, tugerageze turebe ko twakwigira imbere, ariko tuguye hasi ku buryo duhombye aho twagombaga kugenda umunsi umwe tugiye kwagenda imyaka. Tuzagerageza kugeza tubonye insinzi.
Si ku nshuro ya mbere aba bahinzi b'umuceri bahura n'ibibazo nk'ibi. Mu nshuro eshanu bamaze kuwuhinga, eshatu muri zo ntacyo basaruye. Aba bariyongera ku bandi bahahinga imboga nabo bazataha amara masa. Icyakora ku bahahinga ibisheke bo haracyari amahirwe ko igihe ibiza byacisha make ibisheke byabo bitazangirika cyane. Uretse kuba ibi biza bikomoka ku mugezi wa Nyabarongo ufatanyije n'uwa Nyabugogo, ntawakwirengagiza umudugudu uri ku musozi wa Karama utera imbere umunsi ku wundi kubera amazi aturuka ku nyubako ndende zihazamuka. Ehwajerusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona.
Marie Claire Nyirahabimana uri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero mu mudugudu wa Kagara, azaba ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku cyumweru isa kumi ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ikiganiro mbagezaho nishimye hamwe na Mukobeli ya Baro, nkaba mbashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika nka radiyo yanyu. Ni hano turangirije aya makuru, ariko reka mbanze mbahe umugani w'uyu munsi. Imana itera amapfa itegeka naho bazahaha. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Nshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa yayo. turashimiye kandi na Dieudonne Cyubahiro yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Mu kanya igice cya kabiri mu kibandanye na bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro cy'umuziki.
Radio yawe karagurushinge kumakuru nyakuri.